Ayese reka ndabaramutse bakunzi ba radio isanganiro ndabaramutse ndabipfuriza umunsi wa gatanu umeze neza nizere ko muguwe neza nizere ko mumeze neza atakibazo na kimwe ariko nako nangura mbwira aba islamu bose cyangwa bamizino batijuma mu baraka nizere ko babandanye bagira umunsi bameze neza cyane turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 kwezi kwa 12 mwaka wa 2025 birumvikana yuko sikaye iminsi mike gusa kugira ngo tuze kuba twinjira mu mwaka mushasha mu gihe imana iza kuba idutiza amagara rero nizere ko mumeze neza musanzwe muherereye bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura bari Ngozi bari Gitega bari Ibuhumuza bari Butanyerera mwese nizere ko mumeze neza no kanya ana cyane cyane kwa kunda sport kuko muwaze kwa mimenya yuko igihe cy'isaha 8 iyo zigeze nta handi ho gushira ni kuri radio isanganiro kuri 189 n'ibice indwi cyangwa kwijana na rimwe n'ibice ubusa kugira ngo tuze kwandanya twinjoyinga muri sport hano mu gihugu cy'u Burundi ku mugabane wa Afrika andetse no ku mugabane wa Buraya ni girandrish imwe cyangwa man of the middle muzakwa muri ko murabana muri kino kiganiro ariko nkuko musanzwe mumenyereye sinza kwandije nyene tuza kwandikume na mugenzanje Nawe mbona yuko ameze neza nawe mbona yuko munsi wa gatanu ya utanga ameze neza ngo ni furaha day ngo no kwinjoyinga ngo no kujyoherwa burumvikana neze ko ntaza kwandije nyine rero mukanya gato nawe nzenda mwakire numvirize ko ameze neza numvirize ko sport yayinjiye mu ameze neza ariko kuno munsi turaza kuza duherera mu gihugu cy'u Burundi birumvikana ni muri Primus League kundi ya 8 birumvikana yuko n'urukino rw'ikirara n'ibivanye nuko agace ko kutangura canke faza reko kamaze kuba karangira ni kuno munsi kuri Stade Intwari mu kanya gato mugwa Ignored Fighters n'umugwa Musongati Football Club baraza kuba bacakiranye neza na neza mu rukino rw'ikirarane rwari kuba kundi ya 8 y'ihiganwa rya Primus League rero Atiroza kuzatu byinjiramo turabire hamwe nuwe mugushora kuba ofisa amahigwe bivanye nuko bameze kano kanya turabire hamwe mu gihe umwe yotakaza ico ja kuba kiba inyuma y'urukino turaza kuvanga duce mu yandi makuru arakaravugwa inyuma y'ibibuga duce kwa kinyi batandukanye ni kuri Jean Claude Girumugisha batazira musauza ku munsi w'ejo byara bintu bimeze neza mu gihugu cy'u Rwanda yari karigenza neza mu mugwi wa Al Hilal Omdurman bari kwaratsinda mugwi wa Bugesera tsinda hat-trick tuze kuza turabire hamwe Eske yarubundi buryo bwo kwashora kuza agatsinda ibindi bitsindo nyuma yo gutsinda hat-trick yo ku munsi w'ejo tuzaza kuva ngaho duce kuri Asha Jafar ku munsi w'ejo nawo cyamaze kuba birangira bimenyekana yuko avuye mu mugwi wa Simba Queens yinjiye mu mugwi wa Young Princess mu gihugu cya Tanzania bandanya kuba novuga ngo abinyenyeri igihugu cy'u Burundi mu bakinyi bariko bariginza neza cyane gose tuve ngaho twerekeze ku mugabane wa Afrika turehera mu gihugu cy'u Rwanda muri Rwanda Premier League ku munsi w'ejo bariko barakina hari n'izindi nkino ziza kuba ziriko zirabandanya muri no weekend ku ndwi ya 11 y'ihiganwa maze tuje kuba turabira hamwe imwe mu migwi novuga ngo isanzwe ikinamo abakinyi b'abarundi tuve ngaho duce mu mugwa Mali Sri National ku munsi w'ejo baje kwashira hanze urukino nako liste y'abakinyi bagiye kuba bitabira AFCON cyanke kan ya 2025 tuze kuba turabira hamwe abakinyi bagiye kuba bazamwo nagiye kuba mbona uwitwa Yves Bissouma amaze kuba agira comeback ariko uwitwa Sila byaje kuba birangira ataje kubaza mu rutonde rwa bano bakinyi nuko turava ngaho turekeze ku mugabane wa Buraya turabira hamwe mu mashampiyona ku munsi w'ejo baraza kuba bagarutse muri Ligue 1 muri Bundesliga muri La Liga eSport muri Serie A Calcio baraza kuba bagarutse byose turaza kuza tubice ko mu kanya gato tuze kuba twinjira n'ikiganiro ariko ko nababwiye cyangwa ko nabemereye sinza kwandije nyine ndaza kwandika kumwe na mugenzanje kanumvirize ko nawo munsi wa gatanu yatanguye ameze neza cyane amazina ni menshi amaze kuba nancanga sinza aho nohera cyangwa ngo mpereze kamvuga ati umusaza umeze neza
nje meze neza meze neza
zina mvuge nde
ushaka uravuga ibyo ushaka rikoroheye n'iryo uvuga
rinyoroheye ako novuga akoroshe yuko kobara akantu gato cyane ni Pedri nta bintu birenze ko
ntacyo nakone ni sawa kuko ni
Pedri cyangwa Isaac byose biroroshe
cha kuvuge ni izina ryanje na John riroroshe kuko ni rimwe mu izina ridashika ni ndome standard
ariko byombana birebire boss siri nini ariko ukompaye na Pedri cyangwa Isaac uza kwisanga umenganira nini
ari ryo nini gusumba yandi
ariko meze neza umunsi wa gatanu
meze neza
watanguye gute
umunsi wa gatanu ni ewano tanguye ari Friday day na cyane cyane ko tuba dutanguye tumeze neza cyane ata gripe atangwara ariko akabeho nyene ni kusanga ari ikibazo kuko ndagomba cha Bujumbura
ndagomba ndakwaze ni kirere ni byesana
mu gisagara cha Bujumbura akabisambo na hahinduye isura mengo turi hari igitega cyangwa hari yandi ya miliyoni ndavuga hari ingozi
arantu wigeze kujya ahantu umaze kujya ukumva imbeho nyinshi ni
ahantu umaze kujya nkumva imbeho nyinshi gusa
kurusha
Ah. Take kali mu ari ngozi kabisa.
Ngozi.
Ngozi. Uh-huh. Ariko ko ni mu cyankuzo. Hari ibuhumuza? Mbeho irarenze. Hagira amasaha saa 12 ukiyumvira nyimbuza koga mu ijoro ukabura.
Amaze
kugira. Iyo wantu hambere maze kugenda nkavaye maze iminsi 2 noze. Ariko kandi nkavaye maze iminsi 2 numva meze neza tata atayashu atake.
Uramaze kujya mu ntara ya kera ya Bururi.
Oya.
Ntanari.
Usinze n'inzira ijayo kabisa.
Ndagohaye musu muzo uzokwigora ujeyo. Uzambwira icyo wakuye
i Bururi.
Sawa
kabisa.
Uzambwira icyo wakuye. Ariko weekend ya sport wanjye mu meze neza.
Weekend ya sport na injiye mu meze neza. Kanya gato turaja mu kirori.
Aho bibera.
Aho bibera. Kiza kuba ari kirori gikomeye cyane kuko ko araza kuba hariho
n'abartiste
abastari ijya mbere nzoba ngiye mu kirori jewe buryo ijya mbere nzoba mbonye kiriko
oya je namaze ko kicamwo ariko mu buryo nyine bwo bw'ibintu bijyanye n'amastade ico gihe hari muri
Primuziki
iheruka naragiyemo kabisa kuri stade ngoma
uzi Primuziki iheruka je meruka kujamwo Primuziki ya 2014 Primuziki ya 2014 hari haje bo bita ba kamiliyoni. Ico gihe yatanye n'umusore yitwa Christian. Ndakeka live. Niyo Primuziki ya nyuma ni naco kirori cyanyuma merukamo. Bya je nta birori nkunda mane. Aya.
Aya naje birori.
Si gituma ariko ushatse kufata.
Ba.
Usanga kubibuga kabisa.
Aya naje kirori.
Umunsi we Jones bandi ku kibuga. Tukivata. Zakuba turi ku kibuga.
Neza cyane. Yes, mnuko mwumvise ko Bedushima Mezeneza, Pedri Gonzalez, Isaac n'andi mazina zoza kubaza mu nyuma ari na Munaba we yamaze kuba yigira ariko ameze neza cyane 76/83 933 canke kuri 64/74 namwe mutubwire weekend mwahitanguye gute turi ku munsi wa gatanu birumvikana yuko tuba turiko turumva uburyohe bwa weekend tuba turiko turumva aka vibe ka weekend na cyane yuko biba ari ibintu bimeze neza cyane kuko batumwe umwe n'umunezero wiwe harabaza kwanezerwa bijanye na bivanye nuko bakunda sport haraza kwanezerwa bivanye nuko bakunda iby'imiziki nyene amakarao katandukanye nabaza kwanezerwa bivanye nuko baza ko bari mu mamanza atandukanye bakunda ziriya ntambo z'ikirundi bari ibintu bimeze neza cyane namwe mutubwire kende mwayinjye mu meze gute muri injira kuri sport muri injira muri music muri injira ahameze gute ya mutubwire
reba tubwire kabisa
Isangano Sportalo. Maze kuba va ku murongo ariko
babandanye baza batubyire.
Ndanye baza batubyire ko binjiye mu muri weekend.
Ndanye baza batubyire uko biteguriye weekend. Kipe zabo baraziteze kwiki.
Ba Chris Kwisumo.
Bo bitaba
mu farawe ntamba mu rugaba.
Kizimya.
Kizinya.
Hariya Kwisumo hariyo nundi.
Hariya nitwa Dezi.
Oya, Desirali muri Kongo.
Ari muri Kongo.
Desirali muri Kongo. Desirali muri Kongo ariko hari ya kwisoma hariyo Chris, hariyo hariyo nde ko baze batwibutse.
Ah, baze batwibutse.
Uramari giye utakuye. Kubuye yuko n'izina ryawe ritujana. Oya baze batubwire kabisa
basa.
Basa n'abaduhevye.
Ari udukurikirana ari muri Cote d'Ivoire witwa Didone. Nawe maze kwavuga ati nanje ndumwe mu babakunda kabisa ati muhandanye mu bikora neza cyane. Ya nabandi bazibatubwira ko bari ko barinjira muri weekend kugira ngo tuze kumva yuko turi kumeneza neza neza.
Bazibatubwire kabisa. Bazibatubwire ku munsi we Jonari nari kuri Centre Jeune Kamenge. Ikigo novuga ko kisanzwe ari kimwe mu kigo kira muri rwaruka na cyane cyane mu mpira amaguru ano mu gihugu cy'u Burundi bari batunganije novuga Conference de Prince ariko baravuga ukuntu ihiganwa zotangura ku munsi wa mbere tariki 15 tuzana byo kuzatubize ko Zara bintu meze neza cyane kabisa. Kigo Centre Jeune kamwe nyimba wumva bakinyi. Bakinira ekipe nationale. Bakinira ekipe nationale kera n'ubu bakizikinira. Nyimba bona baba munsi ndumwe bande na mukinyi numwe. Aciye ibujumura tatiye kuri Centre Jeune.
Centre Jeune.
Oya. Nta numwe kabisa. Oya.
Nuko obe nimba ariko nimba tabahari baze
oya barahari
dutangura ikiganiro
ariko gusa hari ukuntu nyene usanga
kirere kitameze neza
kirere kitameze neza
telefone tutaborohereza
eh
ako nibaza ko ndazi neza ko bariko baradukurikirana
oya bariho baba bariho kabisa
abonse bariko baradukurikirana bari ngahe gikega nabamaze kwatubwire ko tuba turi kumwe neza neza ndamuramutse Coach Mandama ndamuramutse Fiston Mayele ngaho muri yoba namwe numwe mu badukurikirana neza cyane ari ngaho igikega bariko baradukurikirana barahagiye hatandukanye mwese tubifurize na weekend imeze neza cyane cyane ko ari ibintu bimeze neza cyane ya ariko muhandanye mutwakura hari nako natwe tutangura ikiganiro obe kuri umunsi kuri stade intwari baraza ko ari ibintu bimeze neza ku ndu ya munani ariko abantu ntibumve yuko ari ndu ya munani nyene y'ukwigana ariko rabandanye ariko n'urukino rwa agwikirarane n'ukino gwikirarane gwari kubigenekerezo rya 19 kwezi kwa 10 mwaka 2025 ariko rutabaye bivanye nuko umugwi wa Ignored Fighters wari ufise urukino igenekerezo rya 18 bariko barahura n'umugwi wa Al Ahly muri Stade Intwari muri mu nkino za CAF Champions League ikuno musi rero urwo rukino ruza kwa ruhaba gihe cy'isaha 12 n'iminota 33 z'ijoro obe ndakeneye umbwire uravye ko imigwi imeze kano kanyu kaza kuri abakurande rwa equipe Ignored bari mu kibanza cya mbere ni ekipe ona yikwirikira tanga novuga ngo icyizere na cancane muri Primus League mwakweze batwaye Primus League ariko bibandanya bigaragara yuko numwe mu migwi utari kurarota utahasi kaza kurara kurande rwa ekipe ya Musongati bamaze inkino zigira kuri 8 bongeye kugwa 9 ubwo banganya no mugwi wa Flambeau de Saint Musa kubundi badatsinda kaza kurara ni migwi ibiri iri muri forme zimeze neza ubwabwiye kuramugira kuri ibiri tuvuge yuko kuba umugwi wa Ignore muri mu kibanza cya mbere cyerekana yuko no gutakana insinzi y'uno munsi ariko acanke kurande rwa Musongati izo nkino zishobora kwerekana yuko umugwi wa Musongati nawo wagarutse muri forum na cyane cyane yuko bagarukanye bamwe mu bakinyi babo babakaje bashobora kuza bagatangaza umugwi wa Ignore utarugige rutsindwa na rimwe muri Premier League.
Ekipe ya Ignore novuga ko rimwe muri ekipe kuri matches zigera kuri 13 maze gukina arimo muri ekipe maze kutwereka urugero ko arimo muri ekipe novuga ko ifise ihangiro yihaye gusumba indi migwi hano mu gihugu cyacu Burundi kuko ugerageje kuraba inyuma yo kuva mu nkino mpuzamakungu batsinze na ekipe ya Rahli match ya retour gutsindirwa hano iwacu ndetse tugatsindirwa no mu gihugu cya Egypt ekipe ikagaruka iri foro ivuga ati turakeneye twarumvise ibyo Reverier yashikirije mu nama yigeze gutunganya hariya iburunga aravuga ati ekipe ya Ignore turifuza gutwara igikombe cy'uno mwaka ariko kandi ihangiro ryacu si ryo kugaruka muri match zo gukurakuranamwo ihangiro ryacu ni ryo kuzoba dushikana ekipe yacu mapuri sivyo ekipe yaragarutse ishira umutima wayo irumva ko ikintu itegerezwa gukora kugira ibishike ibyo byose ari kubanza kwemeza amakungu ari kubanza kwemeza abarundi igatwara kwanza championa hamikaje muri zo nkino muza makungu Ignored Fighters kuno mwanya tuvugana ifise umwe bakinyi bafise ibitsindo byinshi ifise bamwe mu bakinyi bako baritwara neza hagati mu kibuga equipe ni ya mbere mu nkino 13 mu gihe izindi equipe zaje championa bafise inkino zigera kuri 15 zabo zico kibanza cya mbere ariko equipe yo kibari mu kibanza cya mbere aho ni uzuka vuga ngo equipe ya Ignored bugifise iri capable wanashima no kuza gutwara kino gikombe akuno musi giye gukina match igiye gukina kuri Stade Intwari novuga ko nta match nimwe barigira bakinira batsindigwe soft match imwe gusa bakinye na equipe ya Muzinga baranganya ni match batsinzwe na Larly na indi match baratsindigwe equipe zose ziri muri Primus League bakinye kuri iyo stade zose baratsinzwe batsinze Flambo batsinda Olympique Stade batsinda Vitaro noneho bagiye gukirikiza equipe ya Musongati none uvuga ko nime muri equipe nziza atawo bigaya umurizi ugerageje kuraba ngo muri izi nkino zigira kuri 5 umana akagira no vuga ko arimo muri equipe nziza ndetse na afise na squad yo kuba yumwemerera kuba mu bibanza bya mbere ariko agiye gura na equipe go equipe ya mbere nokwemeza kabugushika no mwanya mu gihugu cyacu Burundi iki no vuga ko ni equipe ya mbere ne equipe ya mbere mu buryo bwo gukomera hapana mu buryo bwo gukina neza kubyo wanje. Urumva itandukaniro hagati yo gukomera no gukina neza. Urabyumva? Hari ekipe ishobora gukomera ariko idakina neza. Hari na ekipe ishobora gukina neza ariko idakomeye. Sivyo? Ignore ni ekipe na igituma navuze ko ishobora kuba ikomeye ariko numvuga idakina neza. Nimwe muri ekipe muri ko murakina ushobora kuyempoza ariko bikarangira gutsinza. Aho ndagaruka nka match maze kwibonera jenyene match ya Olympic Star. Nuvuga ko Egrinoire ekipe ya Olympic Star nakwitagerageje zana match ya Muzinga yo twari twicaranyeje nawe. Ekipe barayifasha ariko birangiranye nitsinze.
Sibyo.
Fata match ya Flambo barayikinye abantu bose baravuga ati by'umupira w'amaguru ni hatari. Yaba baraba ukuntu umuntu akina Flambo di Centre yabaye yatwaye amanota 3. Sivyo. Egrinoire de Fighters. Sivyo. Ni imwe muri ekipe ikomeye. Ariko nakubwiye kubyerekeye gukina neza kubyiwanje ni tuvyemeranye. Sivyo. Sinzi ndaguhaye nka karoriro raba ekipe ya Barcelona burya na ekipe yegereye itsinda yayirushije. Urayitsinda ariko yaguteye ekipe yagudominye ekipe wavuze ati match iraheza ariko siwe tubonye iraheza. Rero cyumva ko ekipe iragutsinza ariko ntiyakurushije. Ariko sasiyene ni kuba yatsinze igitsinda. Rero Egrinoire kubyiwanje bagiye gukina match cya mbere ya mbere mu ijoro. Bo barayikiniye mu gihugu cya Egypt. Ekipe ya Musongati na squad yabo yose havuye mu menyereza w'amaze kuba anasirukira n'igihugu akajya muri ekipe nationale. Havuye mu bita digidigi. Ndakeka tawandi mu kinyarwanda bigira kina match yo mu ijoro ndabeje.
Oya
nta numwe
hajya nta wundi ariko arimo Daniel Hakizimana. Daniel Hakizimana yageze kujyana na ekipe nationale.
Yarajyana na ekipe nationale ariko
nta match
ntabwo yigeze onyora
mu kibuga. Bitetwe ko yakoze imyimenyerezo nk'abandi gusa.
Rero Egrinoire ifisa ukano ko kubisumba Musonga ati koyo imaze kubikina mu ijoro. Match bakinye na Real ni bakinye mu ijoro.
Bakinye mu ijoro.
Abakinye ba ekipe nationale ni baje kwitegurira match kuri Centre ngaho ku kibuga na nta myimenyerezo bakora mu ijoro. Ndavuga ekipe y'abakuze. Sivyo. Egrinoire ndumva ico ari kimwe mu bintu iza gusumba ekipe ya Musonga ati aho kano ko kuba ekipe ya Musonga ati iza kubije gukina mu ijoro araza kuyikonta. No kuba ekipe ya Musonga titari bigere kina kuri stade Intwari nako ni karaza gukonta kuko yegira Intwari yumaze kuba ihamenyera amaze kuba habe nkiwabo kuri stade Intwari. Rero novuga ko iza kuba ari match ikomeye ariko amahirwe kubyiwanye ndashobora kuyashira kuri ekipe nka Egrinoire bivanye n'ivyo ibyo imaze imisinyereka bivanye nuko bubo baba bari motive cyane gusumba ekipe ya Musonga ati ekipe ya Musongati naho imeze neza ariko amahigo menshi ndabona no ya ekipe ya Egrinoire Fighters kabisa.
Nuko imwe munovuga ngo bamwe mu bataka canke ekipe ya mbere isatira cyane ni ekipe ya Egrinoire kugeza karokanye bagiye kwahura n'umwe mu migwi izibira cyane kuko umugwa wa Musongati umaze kuba winjiza ibitsinda bike. Sinzi ko uraza kubiri ubyanariza neza. Ni umwe mu migwi nivyo swate baranganya canke bagatsinda ariko uko baza kubatsinda ni igitsindo kime ni bitsindo bibiri bivaze ko nta ne bitsindo bishika 10 bimaze kubatsinda miza mujyaba. Ineza Abdi ari kumwe n'abantu ba Saidi Fataki ba Sostene n'abandi batandukanye baza ko ariko baragerageza gusatira defense no vuga ngo muri kano kanya isa naho iri kiratanga kizere iza kuri kumwe irimo Trezor Mubango cyo kumwe na Patrick mugiye kumande baza ko bafise no Ismail kuri mere 3 cyo kumwe na Abdurrahman yakoze batazira digidig kubgawe. Tuvuge yuko ino attack y'umugwa wa Egrinoire de Fighters ishobora kuzigatanga novuga ngo ikizere cyangwa ishobora kuzigatanga akazi kanini karengeye mugihe tubona yuko hari defense muri kano kanya iriko iratanga bya bindi byiza buri muntu araba primus league aza kuba yifuza bashobora kuza bakayimena ino defense cyangwa dushobora kubona ino defense ya Musongati ishobora kunaniza no mugwa wa Egrinoire de Fighters.
Randri tugiye kuraba match ikomeye ku ruhande rw'ubwugarizi no ku ruhande rw'ubusatirizi. Musongati twoshobora kuyagiriza ko muri no champion ego niwe muri ekipe ifise ubwugarizi bwiza ariko eske ekipe zose bahuye niyahe ekipe yarimo Merbitere nko bita Abdineza. Abdineza nta mu defense n'umwe aramuhagarika muri no sezo. Ekipe ya sinze ekipe bateretse mu bitatu kuri kimwe ariko ntabwo yasinze gitsinda.
BG Green Ajya nawo ntiyanatanguye yinjiye mu 1975.
Match zose yatanguye. Sivyo? ekipe nka zose match 13 bitsindo 16
amaze kuba yinjiza imigwi 10 muri 13 amaze kubahura nayo
amaze kubahura nayo aho harimo iyo yashizemo 4 harimo iyo Kayanza United harimo iyo yashizemo 3 Burundi Sport Dynamique
ya na madouble menshi
urumva ekipe yose yitwa kwikomeye hano mu Burundi bamaze guhura aya Frambo yo
ntiyayitsinze
Frambo ntiyayitsinze kuko
yigize sustain
sustain Vitaro yarayitsinze bivuze ngo Abdi Ineza si wa mwataka si wa mwataka
rege match ataratsinda Abdi Ineza umuntu yozi harura
ni Frambo Bigi Centre
Bigi Green na Muzinga
gusa rero igihari Abdi Ineza amaze kubayerekana ko atari wa mwataka tsinda atsinda Burundi Sport Dynamique gusa gatsinda Kanza United yatsinze Vitaro tsinda Vizio Vision yayisinze
yarayisinze
kuko bayisinze bitatu kubusa
abwo bayisinze bibiri
kubusa
kime cha Ineza Abdi n'ikindi cha Bukuru Samir Kagabo
sivyo uwo bita Abdi Ineza amaze kuba yerekana ko ari umwe mu bakinyi uko bigenda kose faza ariyo irahera ibitsindo bisumba match kuko amaze kubagira kuri 16 bageze mu 16
yaramaze kubirenza
sivyo amaze kubayerekana ko atari wa mwataka agera kuri Burundi Sport Dynamique gatsinda bitatu agera kuri Kanza gatsinda bina ariko yagera kuri Vitaro
ntatsinda
yagera kuri Inter Star ntatsinda ni wa mukinyi atsinda Vitaro agatsinda Dynamique agatsinda Kanza na TD agatsinda equipe ya Lyon bahuye agatsinda Vision mwitwa kwikomeye agatsinda Message Ngozi yo bagira abanayinigire hari Makamba urumva agatsinda Ngozi Stayisanze wabo ekipe irikirananiza ekipe nka zose sivyo ni wa mwataka rero uvuga ko ari kuri kalibiro kuba yerekana ko ari umwataka akomeye kuno musa afise igipimo gikomeye aba barashaka kumagiriza ati wahuye na Vitali fise aba defensive bayumba yumba wahuye na ande fise aba defensive bayumba ariko agiye guhura n'igipimo gikomeye defense ya mbere mu Burundi ekipe ya Musongati ni cyagere cyo kuza kwigaragaza eske Abdi Ineza ari capable yo kuza gutsinda defense ya ekipe ya Musongati yerekane ko ari Abdi Ineza bimwe bora bavuga mu mwaka weze ngo mwatakatsinze ibicino 16 ariko ngo yabiguze rero n'umwe mwanya wo kuza kugaragaza kuri Abdi Ineza ndashobora kubona ino match ishobora kuba ariyo kwigaragaza ku ruhande rwa Abdi Ineza ikazana gukomera ku ruhande rwa ekipe ya Musongati nabo bavuga ati turi ekipe defenseur turi ekipe zibira mu Burundi reka twirinde rero bitabdi neza nta dushye mu gitsindo hamwe na ekipe ya Ignore muri rusange ni dushye mu gitsindo
mu gihe Abdi Neza byashika gasinda gitsindo uyu munsi tuce twemeza yuko
nza kuba nko filimye ko Abdi Neza muri no saison Mer Bitere naho yo hagarara na Mer Jewel
yes nuko ni gihe cy'isaha 12:33 kuri Stade Intwari urumva yuko biraza ko ari ibintu bimeze neza araza ko ari na show kuko araza ko hari abaririmbyi batandukanye bano ba Big Fizzo bakiri kwakiri na ba Melanie Boy
ikirori kiraza kuba gitangura neza na neza saa 9 niko bitegekanye ubu bita kirikoraza kuba ari kuri stade ariko arateramisha abakunzi b'imigwi yose kurande kwa ekipe ya Musongati n'abakunzi ba ekipe ya Ignore Defenders mu gihe Melanie Boy akurikire Fizzo legendary uko nyina ari umurejande wo mu gihugu cy'u Burundi mu wasani bakomeye cyane afise indirimbo zivumye namye numva abantu bavuga ati aha nihe musaraza ku iperforminga kwinjira rero kwinjira kuri porotiro n'ibintu bibwira kuri 5 muri VIP ni 20000 tikesi musoro hari amengo nabonye ari desa 5000 ariko mu gihe wambaye agapira ka Ignore Defenders
winjira kubuntu
kuri porotiro ko rero nyimba uri kuratwumviriza uvisa gapira ka Ignore Defenders
ejo heza
sivyo n'undi upira bugiye butandukanye bwa Ignore Defenders umenye ko wenga itike y'ubuntu urayifise
wamaze kuyitabuza neza
wamaze kubutabuza itike neza nta nuza gukoma koma imwe ngo baze kubaza ngo none ngo zana oya
byamaze kuba birangiye nuko bereka tuve kuri runo rukino tuze kwatwerekeza mu ntara gitegane muri ekipe ya Flambeau du Centre amakuru ari karavugwa niko mu mubakinyi babakadri niko mu mubakinyi ndavuga ngo ariko warigenza neza banafashije umugwayi wa Flambeau du Centre mu mwaka weze ko atakana igikombe cya Coupe du President ndavuga kuri Foster ka ku munsi wejo hagaragaye amakuru avuga yuko no mukinyi amaze kuba yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda aza kuba aganira n'umwe mu mibwiri ko iritwara neza ndavuga ku mugwa Rayon Sport ariko adafise uruhushya rumukuye mu mugwi wa Flambeau du Centre kuko yavuye mu mugwa wa Flambeau du Centre avuga yuko amanutse hano ibujombora kuganira numwe mu ba ajabiwe bariko bamuganira deal yo kujya mu gihugu cya Tanzania ariko aza kuba vanga yerekereza mu gihugu cy'u Rwanda obe uravyuka mu mwaka mu minsi yeze habi mvururu hagati yiwe n'umugwa wa Flambeau de Saint ntiyajana mu mugwa wagiye mu gihugu cya Tanzania abagenda gukina n'umugwa wa Singida Black Stars muri match retour aza kuba garuka amakuru menshi arasohoka barasaba ikigongwe ibintu biraza kuba bitora umurangaragarwa muri equipe ya Flambeau de Saint tuvuge yuko Foster ikaho yibonye ubu star canke ni kwa kutagira manager canke umwe mu bahanuzi bagutuma nuvuga ngo cika kuvyushaka kuko tuvyemeranye yuko muri kano kanya niba ari abakinyi beza muri Premier League witwa Foster ko araza kuba azamu bivanye n'ibyo yakoze mu mwaka weze n'ibyo ari karatanga kano kanya uravyuka aherutse kuba tsinda ibitsindo bibira batsinda mu gwa Olympic Star hareka rafashe cyane umugwi wa Flambeau de Saint tuvuge yuko no kutagira manager meze neza canke ni kwa kwibona ubu star kumukinyi
asikuvuga no kutagira manager meze neza ego navyo birimo kuba dafise umuntu yo bamwegereye amubwira ati wowe rikaho kitokora umukinyi mwiza kubgivye icara ngaho turondera isoko haya ni arasigaye mu masezerano
mu kwezi kwa gatandatu mwa kweze yari kubarangijanye n'umugwa wa Flambeau de Saint
Foster rikaho kitoko ya novuga ko yafashwe na vya bintu bikunda gufata abakinyi bo mu Burundi siho bifashe gusa ndakwibuso bita Kessy Jordan umwaka yabamere bitere muri fazare muri equipe ya Vitaro mu nyuma equipe ya Vitaro bakinye match kuri stade hari ya Kurunani sinzi umuntu yavuye mu hariya muri stade agenda abwira Kessy mu matwa ati wewe urafise ibyangombwa ambwira ati byangombwa no birondere ati birondere ku munsi weje turafata urugendo Kessy abaragiye equipe ya Vitaro sigalire yabaza sike Kessy arihe sivyo agenda tavuze avuye ngari nawe mere bitere wa equipe ya Vitaro ari namukinye karafashe equipe ya Vitaro gira muri gwa rugendo gwa gutwara igikombe sivyo aragiye nyuma ugaruka arabonye ivyabaye arasabye ikigongwe sinari ndabizi iki nyuma yo kugenda muri Mozambique abona birance aragaruka ariko novuga ko kuva va hariya uwo bita Kessy Jordan ntarugira arafata Kessy Jordan biragenza uko umusore asubiye inyuma gushika n'ubu Kessy Jordan abantu baracamwihiga bakamubura bakibaza nyimba ari Kessy Jordan umwe bari bazi sivyo sisuye gusa hari nabandi bakinyi beshi naho bitavugwa ariko bava mu gihugu cyacu burundi bagiye kwigira imigwi hanze atamu nabatwaye sike urava mu gihugu cyacu burundi giye mu Rwanda kwihigira umugwi buri manager wewe kitoko kuva muri equipe ya Flambeau de Saint agahende burongozi bwa equipe kwa jinga ibujumbura kumbe yigiriye mu Rwanda novuga ati harimo nako kantu ko kumva ati ego ndarenze muri equipe ya Flambeau de Saint mu gihugu cy'u Burundi ndiko ndakina umupira umuteye ubwoba sivyo kuba nho bandaniza muri no equipe rero reka nigire hanze sivyo icyo kintu kirimo ukuntu harimo ukuntu kutiyumvira harimo ukutimbira no byita ubwenge buka ariko iskewe nka kitoko baraguhenda gute erega amatwa sumira kugira je mu Rwanda hari deal hari uwo bari bavuganye kugira musange mu Rwanda amaje kumukenera deal umuntu ashobora kugwenda we nka kitoko rikawo iri kugyara nakuze si umwana wo guhenda umuntu akaza akubwira ati wewe uri umukinyi mwiza kubyivye ndakuronderera ekipe ukagenda kurondera ekipe yawe navyizi manager yawe navyazi kuko na manager navyo yarazi sivyo ukisanga mu Rwanda uziko social media zamaze kuza uri kitoko barakuzi wakinye CAF Confederation Cup mukina na Singida match nziza barakubonye amafoto atanguye gufatwa hashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi uri buhakane urahakana ikibaba babonye amafoto kutavuga ko ari montage oya sivyo rero kuri kitoko ikintu yakoze ni ikintu gikunda gukora akabakinyi b'abarundi nabakinyi b'abakongomani hari abakinyi b'abakongomani bakunda kuva mu gihugu cya Kongo baje gukina mu Burundi ariko irengero ryabo tukaribura kandi bakisubira muri Kongo atako babwiye mu guwe nta mukinyi ekipe ya Musongati yasinyije no sezon nyene imukuye muri Vitaro
nini DMCC
aragaruka ekipe ya Musongati ngo yaramuguze ariko bita Omar nakagira tubwira ati umukinyi naramuguze ariko ndarindiri yaze natagaruka nakundi aragaruka
oya
Rino vuga ko ibi bintu bikunda kuba je kubwiwanje biravanana na ekipe hari ukuntu ekipe nyene mu amasezerano ngo mu cyacu Burundi mengo ntabafashe mu masezerano mugira ibyo muvuganye ukagira ibyo wemeranije n'umukinyi byo zomushikanira n'ivyo umukinyi azogushikanira mugihe bidakunze hamwe umwe akitwara muri abo babiri est-ce que we nka Flambeau du Centre wakoze igira wemeze Foster kawo kitoko kwashobora kuhaguma gushika amasezerano yiwaheze binakunze mukanumvikana amakagenda mu bugwaneza
pa nibaza kuri ico amasezerano arahari amasezerano arahari ku munsi w'ejo ntiyakoze imyimenyerezo mugabo byo kugenda ubu nyine byo ntibyari birimo byari birimo kuko yarasinya amasezerano yuko mu kwezi kwa gatandatu ajije championnat zo cagenda mu gihugu cy'u Rwanda ariko ugiye kuraba ekipe ya Flambeau du Centre yari yemeza neza yuko iyo deal yari kirava mu gihugu cya Tanzania nubwo yari kuza ubu nyine mu kwambere amafaranga bari kuyatora bibanye nuko ama ekipe yari abirimo byose mugabo ugiye kuraba umukinyi yikiriye kurundi ruhande rwiwe bisa naho bitari ko biragaragara neza
umengo ni ibintu by'amanyangu
cumenga ni ibintu by'amanyangu ugiye kuraba uribuka imvuru zako ziraba mu kwezi guheze nako mu mezi nkabiraheze Flambeau du Centre na Foster Kau kubijanye nuko atagiye mu gihugu cya Tanzania kubijanye nuko indani muri ekipe bitameze neza byaheze ariko ugiye kuraba ntibiramera neza abantu bakaza kubatangura kuvuga bati c'est vrai umukinyi ashobora kuba ari mwiza mugabo yiyutagira discipline naho byose birafa byose birafa kabisa
byose birafa rero novuga kuri kitoko hajyari giye ukora ikintu kacicuza imyaka yawe yose hari giye ukora ikintu bikanka gusubira hamwe bikanka muri ekipe ya Flambeau du Centre bikanka ekipe ya kuko ari na ekipe yo mu gihugu cya Tanzania yari kira murondera hose ugasanga biranze nyuma nyene bikarangira nka Foster Kau ewa ubuze bakunda kubura ngo kubura imbwa n'imbwebwe kabura Flambeau ikakwanka ukabura Rayon Sports ukabura na ekipe muri Tanzania
byari byanse
karangira wicaye kabisa
yes nuko reka tuve ngaho naho duce ku bakinyi babiri bino vuga ngo babarundi bako ari genza neza
niko sinzi sinzi ko imbere yuko tujya kuri Jean Claude gira umugisha sinzi ko twobanza gucara kuri Centre Jean Kamenge kugwa ku munsi weje cari ko kirahabera yari patiri asanzwe arongoye kijya kigo mu bitaro wimbaza umutima aho yabanje kutubwira ikivugo cya kigo aratubwiraho ikigo cyavukiye kuko ni kigo novuga ko Centre Jean Kamenge ni kime mu kigo kiramuri rugwaruka ni zina munana ryumva ni kigo kiramuri rugwaruka go mu Kamenge ati tuje hamwe kugira twubake isi yabavukanye icyo nico civugo cha Centre Jean Kamenge urumva Centre Jean Kamenge isanzwe ihurikiwemo na zone agera kuri atandatu hariho zone Kinama zone Kamenge zone Buterere zone Cibitoki urumva na zone yahe na zone yahe zone Ngagara ego urumva rero navuga ko yaravuze ko cyatanguye mwaka w'1992 ariko mwaka w'1993 abanza kuba imvururu bivanye n'ivyabanye ivyabaye hano mu gihugu cy'u Burundi abeshi baravyibuka ariko mu nyuma birahera ikigo gicongera gufata intumbero umwaka w'2015 ubwo cyacamaze nyene gufatisha ariko bivanye n'ivyabaye kandi byongeye kugaruka hano mu gihugu cy'u Burundi ikigo kimera nk'igisubiye inyuma gato urumva kimira nk'igisubiye inyuma hamwe na COVID-19 urumva ivyo rero nivyo ariko arashikiriza ku munsi wecu ico gigo kimaze gufasha ugwaruka rutari ruki mu bitandukanye harimo kwiga indimi imyuga information gucuraranga ndetse n'ibindi byinshi urumva ariko kandi nyene n'ibintu byo gukina umupira rero baragiye hamwe baravuga ati ni za ya mazone ni zone Kamenge zone Kinama zone Ngagara zone Buterere zone Gihosha na zone Cibitoki novuga ko ni kimwe mu kigo cyararavye ati dutegura higanwa ry'umupira w'amaguru rizotanga ryo muri ayo mazone rizotanga itariki 16-15 azaba ari ku munsi wa mbere ati ku ruhande rw'abahungu rizotangura itariki 15 ni ku munsi wa mbere hamari here tariki 27 finale tariki 27 irabera kuri Centre Jean Kamenge urumva ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 16 kwezi kwa 12 urumva naho hazuca urumva ko mupira maguru zotangura itariki 15 ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri hatangure basket kuko hajye hari bibuga byose hari basket hari vole hari bigiye hari novuga ko hari bibuga byose itariki 16 hatangure basket nabyo ne rizohuzugaruka bwo muri ayo mazone urumva hazoba inkino z'abahungu hamwe no ku ruhande rw'abakobwa najyo ne rizorangira itariki 27 kuri centre nyene Gene Kamenge urumva I ku munsi itariki 20 twese ku 12 ihiganwa yitwa baby foot uralize
baby foot
eh hey.
Aya
ai tari igano igwa baby foot najyo muzoribonera hajya ku munsi itariki nyene 16 rizohuzugaruka kwabagera kuri 20 najyo ne rizotangura itariki 16 yinazo bari ku munsi wa kabiri icya kane nuko hazoba ihiganwa ryo gusiganwa ni athletisme sivyo rizoba itariki 17 urumva byukwambere mwaka 2026 ivyo bavyunguruje mukuba bararavye basanga kuri Centre Jeune Kamenge ikivuga cyomera nk'ikibagoye ariko bavuze ko bazobitumenyesha aho bizogira iki aho bizobera urumva gukarihiriza ubumenyi abakozi basanze bakorera muri ico kigo harimo n'abamenyesha makuru bi radio sanze zikorera muri kijya kigo ati ni ryo hangiro nyamukuru ryo kuba barateguye iryo higanwa no kuba abokarihiriza ubwenge ndetse no gwaruka bwo muri ayo mazone yo mu Kamenge kugira barabe uko ibintu bizoba abimeze ati twara hari kibazo twabaje ati ski ryo higanwa hari abakingi wabagimiriye kuri kinyo yavuze ati bashobora kuba araho muri premier division cyangwa deuxième division ariko mu gihe hari kuva ku myaka 16 gushika kuri 30 nta kibazo bazukina aho nabacanja munsi riba rumva ko bushobora gukina sinzi ko mureke ushobora kubabona abo bitwa abamunsi ndi umwe na cyane cyane ko bazoba bagiye mu karuhuko nabo turashobora kubabona ndetse n'abakinyi bamwe bakina Primus League turashobora kubabona tuzogina turabwira uko iryo higanwa rizogendera agenda gikuru ni gushimira ubita Ruwimba z'umutima asanzwe arongora ikigo cy'ugwaruka hajya mu Kamenge birumvikana ko ari uko ibintu bizoba bimeze ndibaza ko twobandanya
yes nuko reka tuve kuri Centre Jeune yo mu Kamenge ariko duce kuri Jean Claude Girumukiza batazira umusaza ku munsi wejo yarafite urukino rw'indwi ya cumi ariko urukino rubwira kane ku mugwi wa Al Hilal Omdurman bariko barakina n'umugwi wa Bogesera baza kurangira batsinze ibitsindo bitatu kuri kimwe triple canke hat-trick y'umukinyi Jean Claude Girumukiza batazira umusaza umunota wa mbere umunota wa 65 n'umunota wa 75 obe ino performance ya musaza tuvuge yuko yagarukanye icyizere mu gihugu cy'u Rwanda yuko atari bwinjize igitsina na kimwe ashobora kuba wamukinye n'ubundi tutadusanzwe tuzi umunsi wejo nabonye match iri kiraba abanyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda bavuga bati umusore abandi baze bige abakinyi mu Rwanda baze bige football cyari
bari basanzwe bamukunda bari basanzwe basanzwe bamubona muri CAF Champions League bari basanze bamubona mu yandi mahigano muri equipe nationale mba mu rugamba burya nta nabwo yari bwa byerekeremo y'ucu Rwanda bakinye na gasogi bakina nande bakina na zindi equipe zigiye zitandukanye ariko ku munsi wejo kabisa arayabiritse sindabwira kuri bitatu novuga ko Jean Claude Girumugisha arimo bakinya arayerekanye ugwego arimo bakinya ntariko ndashidikanye kwa rimwe mu bakinya kabisa bashobora kuba bariko baritwara neza mu Rwanda ndetse warabonye n'ikiganiro mu misi heze cyacana cyane ko kumbuga bitana Birgerit
na Birgerit
yavuga ati niyo pepite tara kubyiwanje hari kabisa muri Afrika ubwo nyina ari karabiyereka bitsinda bitatu anavuga ko atanguye re guha attention anavuga ko atanguye guha attention abasore bo mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda hari hanabonye bamwikugura ati nyimba hari umwana z'umupira muri Afrika yose umuwinga wa mbere
ni musaza
nta gushidikanya n'uwo bita Jean Claude Girumukiza twarabonye n'abamenyesha makuru mu gihugu cya Tanzania bavuga ati nyimba ikipe ya Simba yifuza kwitwara neza
nibaza none umusore
nibaza umuwinga wa mbere wo bita Jean Claude Girumukiza amaze atengeneza abantu ikipe yasimbije ku ruhande go hejuru kabisa
nuko ari ku munsi wejo rero yatsinze ibisindo bigera kuri bitatu harimo ni gitsindo kiwe cyambere muri Rwanda Premier League bibandanya bitanga icyizere kuno musore wo murundi reka duve kuri musaza duce kuri Asha Jafar mukinyi wo murundi kazi nawe yarasinzwe kino mugwa Simba Queens ku munsi wejo byagaragaye yuko official yamaze kwatandukana no mugwi aza kumukeba wibihe byose Yanga Princess ekipe nayo yaje kubimugura ku munsi wejo tuvuge yuko urugero rwa Asha Jafar nubundi rugiye kwandanya rudugana cyane yuko ari na kizigenza w'intamba mu rugamba kugeza kano kanya dushura kubona urundi gwe gukuno mukinyi ku murundi kazi cyane mu gigo cy'u Burundi atanga ikize
Asha Jafar mu masore numwe mu bigeme agerageje kuraho umupira kina ni Neymar kabisa ni Neymar kuko umukobwa ashize umupira ukuguru kumwaka n'ingorane zikomeye cyane
hari match yigeze kuba akora ibintu bikantangaza match bari korahura na Afrique du Sud igihe uribuka igihe bari bakuyemo Congo match kurikira bakibahura n'igihugu cya Afrique du Sud hari ya match kase yari yarameze neza cyane
novuga ko kuri Asha Jafar kuva muri ekipe ya Simba gusimbira muri ekipe ya
Yanga
Africans ya Yanga Queens ni novuga ko ari urugero rwiza ari karerekana kuko nyimba ushobora kuva muri ekipe nka Simba ukaja muri ekipe ya Yanga nibaza ko ari urugero buri kurerekana ni urugero buri kurerekana ahubwo ntuburi kurakora ku rugero kuko yavanga muri ekipe ya Simba akaja muri ekipe nka Zageta Gold akaja muri zindi ekipe zo mu gice cya Tanzania nyene byari kuboneka kukumenga ngo Asha Jafar ekipe ya Simba yamurekuye ari uko babona urugero ko rugabanuka ayo kuva muri ekipe ya Simba kisanga muri ekipe ya Yanga bisigura kuko na ekipe ya diverse mwahuruka yibabazi kavuga ati ndivuza ku munsi umwe no banunza umukinyi nka Asha Jafar mu kibuga cyanje rero numvuga ko kuri Asha Jafar ni nurugero rwiza namwe mu bigeme burya je numwe mu bigeme ishobora kubangereranya no kubwira bigeme batatu mu Burundi maze kuba baduzi drapo abantu bose bakavuga ati Burundi burafise impano
bita
Sandrine yakinye muri ekipe ya ajya ni Armaseri muri gucaye
Egypt
yagiye yo ekipire ya nyuma habura gati koroke agena muri phase retour abameri biteze ekipe arayiduza na yani igikombe urumva nimba re ekipe FC Masar urumva rero novuga ko hamaga kurikira nyene Asha Jafar ni bamwe mu bigeme bari ko baraduza urugero ni bamwe mu bigeme novuga ko nibindi bihugu bikabara bishobora kubara bikavuga ati Burundi urafise impano kabisa
Yes nuko reka tuje mu gihugu cy'u Rwanda nkino ziraza kwa zagarutse ku ndu ya 11 muri Rwanda Premier League ni kuno munsi mugwi nako ku munsi w'ejo rukino rwa ko ruraba magaju ndabona bari ko barakina na Rutsiro ni kuno munsi police baraza kwa kiri mugwa Gasogi United gihe cy'isa 92 mukana yuko ni mukanya gato ku munsi w'ejo Musanze FC barakira Etincelles kuri Kigali Police Stadium mu gihe cy'isa 9 ase Muhanga bakire ase Kigali gihe cy'isa 9 Gorilla bakire APR FC gihe cy'isa 9 nyene ku munsi w'Imana ni Mukura Victor baraza kwa kiri mugwa Gicumbi FC gihe cy'isa 9 Bugesera bakire mugwa Rayon Sport gihe cy'isa 9 Marine bazo kwa kiri mugwa Kiyovu Sport gihe cy'isa 9 izindi nkino zizoba genekezo rya 14 ku munsi w'Imana nyene birumvikana ni Armelec barakina mugwa Magaju Al Hilal bakina no mugwa Rutsiro Etincelles bakina no mugwa Armelec
Al Hilal bakina na Rutsiro
Al Hilal kandi yongera kina na Kiyovu Sport Al Hilal bakina na Rutsiro
itariki zinga
14 ku munsi w'Imana na ko 15 ku munsi wa mbere
Musauza arongera ashiremo bibiri Rumba.
Ako kutagwiye kubera rurakirika.
Ah musore mwana musoraza umupira. Numva. Musoraza umupira ahuye na Bugesera ikubisemo bitatu. Arakurikiza kundi.
Arakurikiza ko yinyene Rutsiro.
Rutsiro arayiterekamo bibiri.
Hamave kuri
Rutsiro. Ucizere yifitiye arayiterekamo bibiri.
Ave kuri Rutsiro aje kuri Kiyovu Sport.
Ah Kiyovu na nundi gwego.
Oya.
Kiyovu
yarasubiye nze kabisa. Yarasubiye nyuma Kiyovu Sport.
Dushobora
simwe mu mwakwezi.
Musauza. Musauza dushobora kubona muri zino nkino zitatu. Sinzi bitsindo bitandatu canke 9. Katurindire turaba ariko musore numwe masuri kabisa ari karaduzugwe. Kuko icyambere aza guhura na Rutsiro yifitiye confidence irenze ko bavuye gutsinda bitsindo bitatu. Defense ya Rutsiro ituma utwa iterekemo bibiri canke bitatu nyene. Abanyarwanda batubwira ati nifuza ngahe tubagurira umusore.
Nuko reka duce muri Sri National canke ekipe nationale ya Mali baje ko bashira hanze urutonde rw'abakinyi bagiye ko baba bakinisha canke baje ko batuma kugira ngo bazo kuba bitabira inkino za AFCON canke CAN haje ko habonekamo igaruka rya Yves Bisuma umukinyi w'umugwa wa Tottenham Hotspur ariko haza kuba haburamwo umukinyi twa Sila asanzwe kinye umugwa wa Shark 04 no Sila n'umwe makinyi uvuga ngo yakoze AFCON nziza irangiye n'umwe makinyi bameze neza mu gihugu cy'Amari atanga icyizere kurande kubusatirize ariko kino munsi byamaze kuba bigaragara yuko ataje kubaza mu rutonde rw'abandi bakinyi. Yves Bisuma kugaruka muri Sina National tuvuga yuko nakantu kameze neza kuri no equipe National ya Mali.
Yves Bisuma yagiye agumagongwa n'ikibazo cyo kuba hari abantu muri staff ya equipe y'igihugu ya Mali batari ko barumvikana kuko hari abamenyereza abazani bamutume ko bivanye bya musore nawe no vuga ko ikintu cindero atari kirenga abashaka ko yokwibona no mushefu muri equipe y'igihugu ya Mali abashaka ko yobona kumenga responsibility zose niwe yozitwara ariko baraza bakamubwira ati reka tarabaho Mali yari iriho ninka cyakintu twabona ko bita Mohamed Salah ubwo ari karavuka ko ari wo mukinyamaze ko batinzira ibitsindo byinshi hari umuntu nabonye aterese ko ati wewe Mohamed Salah umwakuvuka ekipe ya Liverpool yari maze imyaka ijana rero ugiye ntacho twohomba kuko utaraza tutanagufise kandi twoba rero wo bita Bisuma uvuga ko ari ikintu cyiza kuko numwe mu basore yari hagati mu kibuga yari hagati mu kibuga numwe mu basore usanga equipe y'igugu ya Mali Rezegre Di Mali baremye kabisa uvuga rero ko ari ikintu cyiza muri rusange
yani ikintu kimeze neza cyane wo Ben n'andi makuru ku mugabane wa Buraya tuje ku mugabane wa Buraya
nako muri Afrika n'andi makuru amakuru hari kizo yabwira ku munsi wejo ibihugu byose nabonye yuko biratuma kabakinyi za Maroc zande ekipe y'igugu ya Kameruni tuzaza kubabwira ku munsi wejo ariko kandi ku munsi wejo dufise n'umushitsi bita Chanjamos kuba muri ekipe ya Lukinzo nawe ku munsi wejo azoba hari atubwire muri kariere we mupira amaguru uko vyifashe ariko tuzonabwira n'amakuru menshi agiye atandukanye ariko mbona twoja ku mugabane wa Buraya
yes reka tuje ku mugabane wa Buraya utumira mate gato tuje ku mugabane wa Buraya
turahera mu gucu bwongereza matches zoba zikomeye cyane kabisa
Nuko reka twinjire ku mugabane wa Buraya duhere muri ako duhere ku nkino ziza kwaze ko zera ku munsi wejo kuno nako kuno munsi ni muri La Liga y'Esport Real Sociedad baraza kwakira umugwa Girona gicitsa zine z'ijoro maze muri Serie A Calcio Rech bakira umugwa Pisa Sec gicitsa 3:45 Bundesliga Union Berlin baraza kwakira umugwa RB Leipzig gicitsa 3:33 mge muri Ligue 1 ba ekipe ya Angers baza kwakira umugwi wa Nantes gicisa ha 3:45 muri championship West Bromwich Albion baza kwakira umugwi wa Sheffield United zinkino ziraza kwa zire ko ziraba ku munsi wejo nabonye matches zo hazimeze neza muri English Premier League Liverpool sa 11 baza kwakira umugwi wa Brighton and Hove Albion Chelsea bakira umugwi wa Everton sa 11 Banuri bakira umugwi wa Fulham gicisa 1:30 Arsenal bakira Wolverhampton Wanderers gicisa zinezijo
kumusi wejo kumusi wejo gatanatu no kumusi w'Imana je ntanguye gucugwacugwa ntanguye gucugwacugwa ko imisi igira kuri ibiri shobora kudusigira ari kintu cyahindutse muri Premier League Swat bamwe birukanwe urumva kuko sindakubeshe hamwe wo bita Arne Slot atukwitwara neza ku munsi wa Mungu bakina na Brighton Randri ubita Arne Slot dushobora kwikangura ku munsi wa mbere tubona urwandika ati twabanye neza twadushikanye ko twarabishimye genda wanashima no muri Espagne inondwi nyene hari ukuntu nanguye gucugwacu umwe baramuretse bambwira ati we Man City n'undi naho twari tuwadukomeye ari kudutsinda ariko ntacyo genda ukine na RVS pimo ni vyishye hari imbere ushobora gutsindwa na RVS ntunashike no muri Vessier bambwira ati hitana vya bikapu vyawe hamubandanye inzira
nuko muri La Liga ku munsi wejo Atletico Madrid barakira Valencia gihe cy'isa 9 Mallorca bakiri mu gwa Elche saa 10:15, Barcelona bakiri mu gwa Osasuna gice saa 10:30, Getafe bakiri Espanyol Barcelona gice saa 4:00, Serie A Calcio ni Torino bazoba bakiri mu gwa Cremonese gice saa 10, Parma bakiri Lazio de Roma gice saa 10:00, Atalanta Bergamo bakiri Cagliari saa 3:45, mwe muri Bundesliga FC Sempoli bazo kwa kiri mguwa headname gichi saha 10:30, Hoffenheim bakire Hamburger gichi saha 10:30, Borussia Mönchengladbach bakire Wolfsburg gichi saha 10:30, Eintracht Frankfurt bakire Osberg gichi saha 10:30, Bayer Leverkusen bakire Korne gichi saha 10:30, uzijoro mwge muri Ligue 1 Stade Rennais bakire Stade Brestois saa 10:00, Metz bakire Paris Saint-Germain saa 2:00, Paris FC bakiri mugwi wa Toulouse obe nibaza yuko inkino zo kumunsi w'Imana tuzozigaruka ko kumunsi wejo ariko kaducima makuru atandukanye. Dario As yanditse yuko Zabi Alonso ubona umugiye atazinda Alaves ashobora kuzoca yirukana.
Sinda kubeshe match ya Man City bari bamutegiye ko ariko bivanye nuko musaza yitwaye nuko ekipe yitwaye baramubwira ati ntacyo reka tukongera andi mahigwe kubwiwa nje na nababwiye ko ekipe ya Man City atari yo gipimo bumpimira ko ariko kuri Alves kandi ko gapimo keza
no kuvuga muri kano kanya Dario Asse yanditse yuko ari bipimo bitatu mugi atotsinda umugi wa Alves azoca yirukana urumva mugi yayitsinze urumva ico ni kindi kigira kabiri mugi yayitsinze ntatsinde Taravera muri Copa del Rey azoca yirukana no mugi yoditsi ica gatatu mugiye zitsindizo zibiri ariko natsinde Seville naho nyina zoca yiruka
no kuvuga kuri uno mwanya uko kinyamakuru cyo mu bigu cya Espagne cyanditse cyanditse ko yatsinda yareka bisaba ko atsinda nibiburi buri match zisigaye gushika uno mwaka urangiye kuko muri uno mwaka zose izo nkino nizo bazokina no kuvuga uno mwaka urangiye atsinzwe rimwe gusa muzokumva ati Zabi Alonso ati warakoze ibyo twabanye ibyo wadukoreye n'ibyo tutashatse byose warakoze no kuvuga ari kuri pressure ngo ekipe bagiye guhura hari mwizizo gibitsindo byinshi urumva hari n'izizo mupakira kuko sinibaza ko imbere ya Sevilla zohava no musa ashobora kuhava ariko kuri Alaves wa muntu Alaves kabisa gabi Alaves agabe kuko ishobora kutamusiga
kuri Alaves kabisa bishobora kuba ari ibintu
uzi gukora ikintu uri uramaze gukora ikintu uri kuri pressure uramaze kera hari ukuntu umubyeyi yagutuma agaca kubwira ati kiri amateko kibabe
niwa butarashika
ugashika yumye
ko kantu kabisa
urumva no kuvuga ngo waragenda ariko nawe wagenda wagenda umutima utari muntu eske ya mate ntaruma kwe ndashika ngigiti kabisa rero bigatuma ukora ikintu cyawe mu mutima umva nyine utari proud umva utanezerewe umva utamengo nyine nturi wewe
ariko reka abantu tubibutse nkino zari ko ziraba muri Europa League ku munsi wejo Basel atsinzwe na Aston Villa 2-1 Brann itsindwa na Fenerbahce 4-0 Celta Vigo itsindwa na Bologna 2-1 Celtic itsindwa na AS Roma ibitsinda 3-0 Porto itsinda Malmo ibitsinda 2-1 FC Sevilla itsinda Feyenoord 4-3 Freiburg itsinda RB Strasbourg itsinda 1-0 Rio itsinda Go Ahead Eagles itsinda 2-1 Panathinaikos inganya na Victoria Pilsen ubusa kubundi ni mugiye no muri Conference League naho bariko barakina muri Conference League naho bariko barakina
muri Conference League bariko barakina nabo ni Amlan Spartans yatsinzwe na ekipe ya Shakhtar Donetsk abiri kubusa mugiye ekipe ya FC Rijeka yatsinze 3 kubusa ekipe ya Serge Rapid Vienne yo hari ya mu gihugu cya ajya Rapid Vienne ni
Rapid Vienne
Rapid Vienne ni capitale yande yatsinzwe kimwe kubusa na ekipe ya Omonia urumva Shelbourne no de la Polidasa n'iyo muri Cote d'Ivoire yatsinzwe na Crystal Palace bitsinda 3 kubusa mu gihe Reche Poznan yagabuye kimwe kinini na ekipe ya Menzi mu gihe ekipe ya Aberdeen yo muri Grèce itsindwa kimwe kubusa na ekipe ya Strasbourg mu gihe ekipe ya Lincoln Red Imps yatsinze 2-1 ekipe ya Sigma Oromouk Coupes yo mu gihugu cya Grèce cya Malta yagabuye na Rosani Sport gusa ku bundi sino nkinoreza za conference league ari ukuntu harimo equipe nyene ukimvira nyimba re equipe arabona ngo zambabura numva
ako Rapide Vienne ni muri Autriche
Rapide Vienne
Vienne hari asi muri Autriche
katurabi
yagendura abaneza cyane yes ariko Berka atumananye nandi makore karavugwa nyuma y'ibibuga a president wa equipe ya Bayern Dominic president wa equipe ya Bayern Dominic ari yabamwita izina giyo iri kwiranjana neza
eh niyo muri Autriche
niyo muri Autriche
eh Rapide Vienne niyo muri Autriche
directeur sportif wa equipe ya Bayern Dominic witwa Max Eber yaje kuba yugurira imijyango yo gusinyisha uwitwa Marc Gay kuva muri equipe ya Crystal Palace kuva mu kwezi kwa mbere
Marc Gay ni mumba kinyamaze kuba
ari umukinyi w'imyaka 25 ari libre yo ku yo kuganira no mugwi wa Paris Saint-Germain nako wa Bayern Dominic pre contre cyane ibibanziriza contre yewe azosinyira muri equipe ya Bayern ariko biboneka neza yuko numwe wa defense muri kano kanyari karivugisha imigwi
tano umwe wa defense ya vugishije
Liverpool
Man City
Real Madrid Barcelona
rero ahubwo ino transfer ishobora gukunda wanashima kuko Bayern irafitaniye ubucuti bwiza yana equipe ya Crystal Palace ugerageje kuraba bararekuriranira cyane ngo rejo shobora kubona ubita Marc Gay bamwimanye muri equipe zo mu gihugu cy'Ubwongereza kuko shobora kwimana umukinyi bivanye n'ukuntu muzohora gashobora kugirira nabi ariko bakamurekura mu mahanga hariya kwa Bayern bakamubwira ati nawe genda rondere wirondeze kuko hariyo Harry Kane hariyo
abantu ba Olize
Michael Olize baje bose ni bamwe mu bantu bashobora kuba bo mukurura
na cyane cyane ko Olize we banavanye muri Crystal Palace barabanye mu gihe Harry Kane nabo bari kumwe muri
ari capitaine we muri equipe nationale
y'Ubwongereza yes nuko muri Real Madrid kinyamakuru Fanatico cyaje kuba kishyira hanze kivuga yuko umugwi wa Galatasaray mu gihugu cya Turikiya watangiye kuba wimbira witwa Antonio Rudiger uhera mu kwezi kwa mbere kugira ngo aze kuba
Rudiger nagende Rudiger nagende uko ashobora kubonona ivyo yakoze kwa Real Madrid kuko ivyo kuri match ya Man City bakunzi wa Real Madrid baramwidogeye cyane bivanye n'amakosa amwe yagenda arakora amakosa adakenewe yo kuba ufata umukinyuka mu ukamutura atano umupira afise rero kuri Rudiger iyo bari shwanziza kuba yo kugira muri equipe nka Galatasaray
muri mu Bwongereza The Times cyanditse yuko umugwi wa Tottenham Hotspur mu gisagara cy'Irondo wamaze kuba ushira hanze witwa Yves Bissouma kugira ngo uze kumutanga mu kwezi kwa mbere bati mu gihe atobara atora umugwi baraza kuba mwongereza umwaka umwe basi kugira ngo baze kuba ajya mu wundi mugwi ariko icyo bamaze kuba bashira hanze nuko uwitwa Yves Bissouma yaje kuba ashirwa ku isoko kugira ngo atandukane n'umugwi w'abaspurs tubwiye yuko Yves Bissouma narakina urukino narumwe muri equipe ya Tottenham Hotspur no mwaka
Yves Bissouma navuga ko ari umwe mu bantu muzo uwo bita Frank Thomas Frank kuko twibukanye ko kuri urya umenyerezi uwo bita Ange Postecoglou Yves Bissouma numwe mu bakinyi muri equipe ya Tottenham bari bafize ikibanza gikomeye cyane kuko byaranagaragara hagati mu kibuga bari kumwe nabo bita ba Papu Matarsan byaraboneka ko ari umwe mu bakinnyi rero hari igihe umumenyereza aza kibaza nyimba we muri uwo mugumu azi iki sinzi
yes nuko be bati umwanya n'umwanya
ariko kwa Barcelona barungitse umusore wabo hariya mu gisagara cy'i Tel Aviv muri Israel genda bakurambike kibiganza kugira turabe koga rukomeze neza
witwa Ronaldo Aroche
ati mivumo iki byo kuzura dukuza mu muri UEFA Champions League turabe ko byo hera genda babanze bagusengire baramuhaya karuhuko ubari karatembera amasengero yose yari muri Israel
abo nyamba ya gakofero ryari ko warasenga neza cyane obe bati umwanya n'umwanya mbere y'umwanya sumwanya n'inyuma y'umwanya sumwanya ndagushimire tubabanye neza
reka ndagushimire Landry shimire abadukikinanya shimire Technici Albert karatuma abantu badushikira ndetse namwe bw'abashikira batubabwira ati hanje acu ni ku munsi weje mu biganiro sport na music
yes reka nanje ndabashimire ndabifurize weekend imeze neza tongere duve ku munsi weje ndabifurize kwa nyamugira ibe byiza muranigwe mu byanyu no mu banyu bye bye